yenera no gwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango mamahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Murakoze kuba muri kuri risango ry'ikiganiro cy'urwaruka ndafite ijambo cya radio inzamba agateka kawe muriko mugishikirizwa na Francine Kanyange uno munsi urwaruka rucijya nino bimwe mu biri mu ijambo umukuru w'igihugu mushasha yashikirije igihe yinjiri cese muri ayo mabanga
ndafite ijambo
Kwa kane itariki 18 uku kwezi niho Evariste Ndayishimiye yatowe ngo azorongore Burundi yarahiriye se ko yinjiye muri ayo mabanga ivyo birori byabereye ku mugwa mukuru wa politike igitega mu ijambo yashikirije uwo munsi yaravuze ko agiye kwandaniriza aho wasubiriye cyane muri nziza yaragejeje akaba yasubiye kugaruka ku majambo akunze gukoreshwa n'abategetsi bo mu mugambwe se NDDFDD yo kwiyamiriza abakoloni yabagirije ko niwo muzi w'ingorane Uburundi bwamye bugira kuva butari kukira aranifatira mu gahanga imigwi imwe ya politiki yise inani z'ibyaduka twumvirize bimwe mu byo Evariste Ndayishimiye yavuze muri iryo jambo
basanze ari kubera wa mukoloni yatugira abaja akaho yari yagiye yahinduye ibara ry'urukoba gusa kuko hariho abo yigishije baramenya mu Burundi basigara aribo bikoresho byiwe mu gukinyiza bene wabo nawe yitwengera mbere rimwe na rimwe agaca ashaka kwitwa umuhuza w'abo Barundi yateranye abo nabo twarababonye abo bize bakamenya twarababonye mu gihe cya PDC mu gihe 1961 twarasubiye turababona bahurikiye mu nani zivyaduka azandetse ikibiri mu 2010 na za senarede mu 2015
ibi Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi wa kane nibyo ugwaruka umubwira ico mubivuze ko inyuma y'aka karuhuko
iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatunduye ushiraho rishimye uri babarire wongere uryumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu
Ivyo ukora turabibona ivyo uvuga turacyumva hari ivyo ukora ukaba wihinyuka hari n'ivyo uvuga twe tikaduca umutima munye politike
dali ari mu Burundi ati ayo majambo nawe byose amazi
ijambo yashikirije yarishikirije nko ku mingo sinkuru y'igihugu ariko ubwo yarishikirije nk'umuvugizi cyangwa se nk'umurongozi w'umugambwe CNDD-FDD ni imvugo yakoresheje ni za mvugo dusanzwe tumenyereye nyine twumva aho biyamiriza abakoloni bakiyamiriza inani ngo zitazwi ariko kandi iri jambo abakoloni ni ikindi kigwanisha umugambwe CNDD-FDD watoye kugira ngo wiyamirize abo bose bashobora kubera intambamyi mu bikorwa byabo bibi bigayitse bakorera abenegihugu cyo gituma rero tuvuga nti ijambo ntiryaduhumurije kuko tuyerekana yuko nubwo yavuze yuko agiye kwiyegereza amahanga bitazoshoboka kubera ya mvugo nyayindi ndetse n'intumbero bafise iricari yayindi nta kije gishasha cyo guhinduka kugira ngo impunzi zitahe kugira ngo abanyepolitike bari hanze bataye kugira ngo abimenyesha amakuru byangajwe ibyumweru bigaruke mu gihugu ntabyo turabona yuko ari bya bindi byahahora rero dutera akama ahubwo ko ukwikubita gashi kugira ngo basubize agatima bembere bubake Uburundi buhurikimwo na bose kandi imigenderanire yongere ibeho kugira ngo igihugu nabe n'igihugu batere imbere
Bruce nawe nyene ari mu Burundi ati uko nkwibagiza akahise k'igihugu
kugira ngo bashike ku butegetsi nuko habanje kubiganira kandi ibiganiro bidahagarikirwa nawo ni kazi nuko bajya babuye batari kubyemera ubu nabo nyine baba bamaze guheba nihan butegetsi bafa bafashe mugaba ko nyine bigo bararirimba baradi uko ari bo batunganije ubu biganiro batanga amafaranga batya nubwo babatwara ubutegetsi bati nta hantu namwe muzonde barafatira ibihano hano umunsi iryo jambo ry'abakoloni cyo garuka rivuga ngo iki twe twayifite ndetse tutinde ko abona ubasubiriye iyi anajambo yavuga twara tuzimwe nazo mufaka kugaka no kugira ngo amushinyishe leta ibiki nyine ko yamubise ubu yovuga ngo ni bande bamufata nabi yewe rero ikintu nagomba kuvuga nuko nabo nyine barazi igihe bashika mu Burundi aho bari kumwe amajambo bavuga bashyize ngaha ariko ubwo bagaraga amajambo yavuga iheza kuri kensero ariko aravuga amajambo umenga nta kintu na kimwe kizomukora ko ngo agere nyine na kumara ariko avuga amajambo yavuze birukana abashaka amateka 2022 ngo twayirukanye ngo hala bakiko tandazuka kwa mwana mashenga mate niko kumuzura nise nyine nyashya mate tejere iyo bavuze nawe je gushira byo cyagenda gute gujengo ngo ntane je mushike ambere muri sanje yawe nyine uno muzi kwa iko mutegetse nta ude je nyine njo hinduka nawe nyine aga kwiki yongera bandi bafashe kuko abo bose bari hande kuba ngo bandi babikunda cyangwa nta utegetse bigenze bacamo rero je ukina no hantu urabahano nasanze no gwaruka nuko umwe umwe wese uraba kahise beje barize bakaca baraba aho bari bakaca baraba na kazoza kamene ni kazogenda nakuri kiri rya jamba fenye bamubwiye hanyuma arabe neza yuko naho yo mari imandi imwe atagoca abarubanje ngo kujya kwa buyo y'abakasando bande bace baza guserukira ibihugu baserukira aho ni babarubanje ngo ku isi yose.
Arsene ari muri Uganda arongoye ishyirahamwe Credege ryo guteza imbere indero y'ugwaruka abona ko Evariste Ndayishimiye yibagira ko abo yiyamiriza aribo bafashije kugira ngo umuhari yarimwo uve mu ishyamba.
Ayo makungu ariyo yashoboye gufasha kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi murazi ikibazo kijyanye n'amasezerano y'Arusha amakungu akarere n'ibindi bihugu rutura byarafashije kugira ngo ayo masezerano ashikweko. Hanyuma Ndayishimiye we nyine aribagira yuko kugira ngo habe n'amasezerano yo guhagarika intambara mu 2023 ayo makungu nyine yayifashijemo nibaza yuko yatabaye ayo makungu nahajyari n'uwo yasubiye ntibari kuhashika kuko nta rugamba bari baratsinze na makungu yashoboye kuvuga ati intambara nihagarare habe ukumvikana hagati y'abarundi hanyuma twinjire mu ngendo ya demokarasi. Rero ibyo avuga biboneka neza yuko ashobora kugwa mu mutego nk'uwaguyemwo uwo yasubiriye kuko ayo makungu murazi yuko afasha ibintu byinshi mbere bishobora gushikira abanyagihugu bakabironkeramo inyungu dufatiye ku gukorana nayo makungu mu bijanye n'ubutunzi mu bijanye n'ibisata bihambaye cyane cyane amagara y'abantu n'indero muri rusange. Rero iyo avuze ngo ibiganiro bibe atamakunga hari mucamwumva ko ari bya biganiro by'uruhendo ni bya biganiro ataho bishika ni bimwe bategura ngo bari kubateguriwe hagati mu bihugu ibiganiro ugasanga ahubwo bagiye kwihindurira amabwizwa nshingiro. Ibyo rero murazi yuko nta kintu kimwe ushobora gushikana ko u Burundi nacyo gituma jewe nk'ugwaruka icyo twomubwira nuko imvugo yiwe no kuri ni imvugo idahumuriza kandi ni imvugo ishobora gutuma ubutegetsi bwiwe butarama ni imvugo ishobora gutuma abarundi badasubira kunwana ni imvugo ishobora gutuma u Burundi buguma mu kangaratete buguma mu izinga bwiyugaranye. Ibyo navyo keretse ko bizotuma ubutegetsi bwiwe ataco bushika ko nuko bizogera ingaruka mbi cyane abanyagihugu basanzwe bari mu gihugu. Ibyo kandi bikazotuma bwa umwe bw'abarundi bariko baravuga budashoboka.
Na Karen ari muri Uganda umuvugizi w'umuhari Bijeb ugwaruka ati nagihumuriza ugwaruka na kimwe Evariste Ndayishimiye yashikirije
ugwaruka bakunda kuvuga yuko ari kazoza ku Burundi ariko twebwe mu bisanzwe tubona yuko atakazoza mu gihe atanakutubona ubuga rero yuko umurundi akeneye ko baganira iyo mwegera ukwiwe ije nibintu tubona yuko aruguma amaso abantu babarundi muri rusangi kuko nyene yarabyivugiye neza yuko adatahura ukuntu umuntu ashobora kwiyita ngo utavuga rumwe na leta ko abahunze yabise ngo ni bito. Tugerageje kumva imvugo yiwe aho yavuga yuko ngo igito gitabwa iwabo rero nta kintu kimwe gihomoreza muri ibyo. Ikindi naco nuko yotegerejwe kubona yuko igihugu gikeneye ibindi bihugu kikareka kuba nk'agati kirebanga mu ruzi akugurura imiryango igihugu kikabona gutera imbere nk'ibindi bihugu bagafashanya twebwe rero naho duhagaze uretse yuko iyo jambo ritaduhumurije kandi mugabo nta nurukiza twari twiteze ku mukuru w'igihugu mushasha ndetse n'umugambwe wiwe turaje intwara ya CNDD-FDD kuva mu 2005 gushika no munsi batigeze berekana yuko hari ikintu na kimwe baba bari barateguriye igihugu cy'u Burundi ngo giteze imbere no mukunywanisha Abarundi.
Patrick nawe ari mu Rwanda abona ko ibyashikirijwe n'uwo mukuru w'igihugu mushasha ari imvugo yo gushaka gushira amakosa ubutegetsi bukora ku bandi.
Ibyo abantu benshi bari biteze yuko avuga ku bibazo bisanzwe bihanze igihugu hari harimo kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu, hari harimo gutahukana impunzi, hari harimo n'ibijyanye no kuganira kugira ngo impore igaruke mu gihugu. Muri ibyo byose nta kintu kizima yavuze usibye ko akomeje gukoresha imvugo yari isanzwe ikoreshwa n'ubutegetsi bwari burongowe barahasanzwe yasubiriye. Rero icyo navuga ni nko gukoresha ijambo abakoloni ryakunze gukoreshwa mu gihe haba hariho bari ko barasemerera ku byaha biri kubirakogwa mu Burundi cyangwa bari ko baravuga ibitagenda mu Burundi. Harakoreshejwe ijambo inani zizyaduka kugira ngo bavuge abarundi batavuga rumwe na leta. Nta kuntu ushobora kuvuga ko wanka abarundi ukavuga ko ukunda Burundi. Rero bigaragaza neza yuko nuhagiye adashaka kumva ibiganiro bihuriweho na bose. Kuko nta biganiro bitagira umuhuza, nta biganiro bitagira ujamo hagati. Ni bwa buryo bwo kugira ngo bakomeze ucanishamo abahunze kugira ngo bikunde basumirinda bakomeze gucanishamo abarundi bashoboye guhungira mu mahanga. Ibyo rero nibaze ko ari nk'ukuvuga kwiteza utunyoni ko amahoro azogaruka ari uko abarundi bose bicaye hamwe bakaganira. Rero nta gishasha kirimo mu byo twari twiteze, ahubwo bigaragara neza yuko atagihindutse n'ibyari bihuha bigiye guhuhuka.
Hervé ari mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania na wati atari kwibugwanko mu bantu nta nyungu abarundi bakuye mu byo yavuze.
Kwama ashyiraho urwanko hagati yabo natwe ndabona yuko ku by'ukuri asa amahoro bashaka n'izindi nyungu bashaka gushikako. Ikindi nacyo ko babazi bari kugenda bakaganira bakavugana nk'abarongozi nyine baruserukiye bari hejuru bakavugana ati ibyabaye n'ibi twe twifuza ibi, hanyuma nimba ibyo babatwaye bakabikomoza mugabo batagishyizeho urwanko ngo barubibe kugeza naho umurundi n'uzovuka n'indege itarabaho azokora avuga yuko abakoloni bagize nabi bazingamije igihugu cy'ibasho cy'u Burundi. Jambo rero tuba ngo abakoloni ibyo bakwiye guhagarara kugira ngo bake Burundi kugira ngo bakore politiki, ahubwo nabo nyine bari bakwiye guhinduka.
Tugume muri Tanzania, Tony ati ni mvugo itabereye kandi atacho ifasha Barundi.
Usibye katagishasha nari ndayitezemo kandi cyantangaje cyari kirimo kuko niko yategerezwa kubivuga. Niko yategerezwa kubivuga ko n'umusendedefudede akagwi kihagiye igihugu kakakigihindura imifuko yabo. Nta cyantangaje rero kirimo kumva ko ashira mu kanwa abakoloni urazi ko kumburengira ngo CNDD-FDD irafise icipfa cyangwa inafise deni iheraniwe n'abazungu. Ariko iryo deni iheraniwe n'abazungu nibaza ko yobegera kuko abakoloni cy'u Burundi barabazi bakagenda bakaganira nimba hari ibyo babibye cyangwa ibyo basekuru babo bagaheza bakabibarosa, hanyuma kareka kugira uriryino mu kanwa kabo ngo abakoroni. Naye ibihugu byose birakeneranira kugiranira imigenderanire myiza, guhanahanya ibidandazwa, bigatuma buri gihugu kironka ibyo kidafise kandi kikaronka nyene gishobora kubeshaho abanyagihugu bacu. Hayo kujanye nibiganiro nta biganira shaka. Nta biganira shaka kuko yumvise amajambo avuga nabari biteze biganiro abagiriza ko arabakoroni. Arakagwi kasizwe n'abakoroni. Kagikorera abakoroni. Haiganira shaka. Baratsimbataye igihugu cyaratwe demokarasi, igihugu cyaratwa sivile, gisigaye gitwarwa n'intwaro ya gisirikare. Nico gituma jota cantangaje kirimo.
Dusubire muri Uganda, Jean-Marie ari mu ikambi y'impunzi ya Nakival, abona ko Evariste Ndayishimiye yashatse guca iruhande ingorane nyazo zisanzwe zugarije igihugu.
Rimwe na rimwe novuga ko yiyibagije ibibazo igihugu gifite, ariyo ntandaro y'amarero no munsi mu gihugu, akabona ko umengo u Burundi nibwo bufitaniye ibibazo n'abari y'abazungu bo yita abakoloni, akibagira yuko ibibazo hanini biri hagati y'abarundi. Kandi muri uko gufata kumengo harimo abarundi batagira ijambo, batagira no sinzi ningene no hafanda byita nkuko yabibonye ingo ni nani zitaduka. Umengo harimo abarumengo nta jambo bafise, novuga ko ari nko gusamara gatoyi kuko igihugu cy'ishashe twese turagisangiye, nta murundi w'agaciro gusumba ubundi hari uwari we wese yategerezwa kumvikizwa.
Golan ari mu Burundi abona ko aho kuvuga ibyo Evariste Ndayishimiye ari kwerekana akarusho azaniye abarundi.
Yewe mu Rwanda mbona yuko yabaye bo mamasi makongo cyangwa kuvuga nibaza igitaroranye, kuko uvuze yuko uhakanye abakoroni mbega ni bande. Kuriya ariko aravuga abakoroni nibaza yuko abakoroni abashatse kuvuga abazungu, je nibaza yuko abazungu atari bo bagize nabi igihugu cy'iwacu, abakoroni si bo bagize nabi igihugu cy'iwacu, nibaza yuko bari kubutegetsi ari bo bagize nabi igihugu cy'iwacu. Navuga nzige n'urwaruka nziza iri jambo ni ryari rikwiye kuzamo mu majambo yiwe y'imiko, yari kwemera akavuga neza imigambi azorangurira abanyagihugu, akerekana ko nazobikora n'imiti ntahagiye gukora uburyo, kuko ntibigaragara ahantu azokora ibyo yemeye.
Darlene ari mu Burundi ati Evariste Ndayishimiye yashatse gukoresha akarimi gasosa ku Barundi gusa.
Baravuga amajambo menshi ariko ntashitswe, kandi ndavye iryo jambo ndabona ko umenga nijambo ridahumuriza ku Barundi. Imvugo nabonye menga nijyana n'ingiro. Ego bakirahira baravuga ibyiyumviro byiza n'imigambi myiza, ariko bamaze gushika ku butegetsi urarindira ya migambi myiza yavugana abibura. Ibyo navuga yuko ari nk'akantu nyine yashatse gushyiramo mu ijambo nayahanditse nk'ubifasha.
Thais ari mu Rwanda abona ko ibyo Evariste Ndayishimiye yavuze zerekana ko aje gutuma u Burundi bubandanya kuba nyamwigendako.
Mbona ko ari ya politiki ya Nkurunziza agira abandanya, kuko muri propagande yagumye abisubiramo ko nyakwigendera sogo ivyo yakoze ari vyiza, igikenewe ari gukomereza aho yaragejeje. Ariko jewe mbona ko atariko byari bikwiye kugenda, kuko u Burundi n'igihugu cikenye ku isi twese nzi raporo z'abahinga. Rero u Burundi burakeneye ibindi bihugu kugira ubutunzi bw'igihugu cacu butere imbere. Kandi ndavye kuva 2015 u Burundi bwiyamirije makungu, twagiye dusubira inyuma nk'ibirenge. Ikindi abo bita abakoroni bo bahora badufasha bakaduha amahera dukoresha, kuko ay'igihugu ntiyari akwiye, ibyo bigatuma abanyagihugu batorera agahengwe. Kuvuga kujya rero bitwereka ko n'ubu ya mahera baguma batoza abanyagihugu bigiye kubandanya, kandi nabo benshi muri bo ari bantaho nikora. Birababaje. Ego simvuze ngo ibyo muzungu avuze babyemere, ariko nibareke kubato, bareke no kubabeshyira ku bintu bimwe bimwe, bunge ubucuti kubishoboka kugira umunyagihugu aronke agahengwe.
Bakubonere no gutumba ingene we ubona bigira intama, kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi b'amahoro mwijoro bigahinduka bamwe bakiba abadapfuye bakabohwa bakigira bama basenga bakananirwa no gukunda umuntu babona.
Ikiganiro ndabisi jambo aha niho kigarukiye.
tubibutse ko ugaruka rwagize icyo ruvuga kuri bimwe mu byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye mu ijambo giwe ryo ku munsi wo kwimikwa mu mabanga yo kurongora Burundi. Abatari bakeberekanye ko batanezerejwe n'ibyo yavuze, cyane cyane uruhara avuga ko abakoloni bagira mu biba mu Burundi. Hari ugaruka rwerekanye ko abo ituko ari bonyene bamaze kugira uruhara mu gufasha Abarundi gutorera umuti amatati yabo. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi naho kumvira.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.